Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi muteze abira makuru mwateguriwe n'uruganda yagakorera inogenekerezo. Kazi mu makuru yacu uno munsi mugiye gushikizwa na jewe Maria Carole Nininahazwe. Amakuru yacu tuyahere mu gisata cyo gutuma tumanaho amakuru. Leta ya Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo yarafashe ingingo yo guca ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi internet mu kinefunofu ku butaka bw'ico gihugu inyuma yaho habereye amatora y'umukuru w'igihugu. Iyo ngingo niyo idakora cyane ku mpunzi z'abarundi zegeranijwe mu buseruko bw'ico gihugu, ingaruka mbi zo ku butunzi n'imibano ntizibuze. Gisirene Manirakiza arabitubwira.
Mwaramutse.
Mwaramutse neza cyane.
Inyuma y'indwi heze ama connection ya internet bayugenga ku butaka bwa Kongo nkamwe ge mudandaza amanite urudana zugwanyu rugenda gute?
Ndaza rwacu ruri kugenda nabi cyane kubera amarezo ya internet barakase n'abakiriya twara duronka kare ubu naho sho tukironka cyane.
Mbere mwashobora kudandaza nka amanite yangana gute mu mudandaza ngahe mugeranije?
Kare ngiye kuri abana harangwa nka Vevodai ku muskari heze ariko ubu nya Sekevodai ntabwihera.
Niki kimusaba leta ya Kongo?
Dusaba leta ya Kongo yuko yakugurura amazi ya internet tukaronka bakiriya twiyagura neza tugakora nka mbere nkuko byahora.
Amakuru yacu tubandanyirize mu gisata c'uburimyi. Mu Rusenda ishyirahamwe SVH Solidarité des Volontaires pour l'Humanité mu Gifaransa ririko riratanga ibikoti bya kijambere muri kuno kwezi kwa nzero kubarimye 180 b'impunzi z'abarundi hamwe n'abasango ba Kongomani. Abarimye nyene iryo shyirahamwe rikaba ryari ryabahaye muri nyakanga guheze imirimirimye. Jonathan Isaya yaduhete guri inkuru musomegwa mu Kirundi na Kavunja Paul Emabre.
Abantu 180 harimo impunzi z'abarundi 90 baronkejwe imirima mito mito yo kurima mu kwezi kwa Kigarama ko mwaka turangije bongeye guhabwa uyu munsi genekerezo rya 8/0/2019 imbuto y'ibigombo benshi bita ibikotikoti. Bakaba babihawe n'ishyirahamwe SVH mufunyafunyo y'Igifaransa biciye mu mugambi w'iryo shyirahamwe nyene bise mu rurimi rw'Igiswahili tujenge kwa pamoja kwa ajili ya amani. Bivuze ngo twubakire hamwe kubw'amahoro. Kubwa injeniyeri w'iryo shyirahamwe ngo buri muntu aronswa imbuto y'ibikotikoti ijyanye n'umurima wiwe w'imetero 25. Akabandanya avuga ko icyo gikorwa gitegekanywa kurangira kuri wa gatandatu w'indwi turimwo. Mumenya ko mugambi twubakire hamwe mu kugwanya ivangura w'iryo shyirahamwe usanzwe ufasha umubano mwiza hagati y'imiryango y'impunzi z'abarundi n'iy'abakongomani yabakiriye.
Turangiriza amakuru yacu kuri ino nkuru y'umubabaro. Ikiziga cy'umuntu w'umugabo akuze cyaratoye mu gaturuturu k'Uwimana uheze igenekezo rya 6/0 kuri plage mu Rusenda. Nyakwigendera yahavuye amenyekana ku mazina ya Ngendanzi Germain w'imyaka 57 y'amavuko impunzi y'umurundi iba hanze ikambi. Uyu mugabo urupfu rwe rwaturutse kunyobwa nyinshi yihereje atafunguye ku munsi wa 6 nkuko ababibonye babitubwa yagiye. Umugabo akaba yoba yabandanije yihereza ico kinyobwa ca Kanyanga no mwijoro inyuma yo kwerekeza ku kiyaga Tanganyika aho yavuye yitaba Imana. Abajejwe intara bamaze kubimenya bahitanye igipolisi n'igisirikare kugira hakogwe amatohoza kumuhana aho uwo muhisi yanwereye ico kinyobwa. Abo nabo bakaba bahasanze bayanyaze batungwa nayo bameze. Amakuru yacu uno munsi naharangiriye. Serejio Bisimwe yabateguriye ayobowe na Yakobo Kaura ndamushimiye cyane. Maria Carole Nininahazwe nayabashikirije mbifurije kuramba na gahwane.